Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha dusamiranira ni i Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi turi ku munsi wa kane itariki 22 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2015. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze.
Urupfu Rwanda die. Si kibazo cyo kwirirwa turatohoza. Kuko ni kibazo cyo kuraba nyimba ubutungane bwananiriwe hehe ubanza Rwanda daye si violation de mas ni crime d'etat.
Uwo ni Padiri Desire Yamuremye ajeje kumenyesha makuru mu mugwi sever ujeje gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi ahahumuriza abibaza ko hatazoba ubutungane ku rupfu rwa Melchior Ndadaye. Iyo nkuru zirimwo n'izindi twabateguriye ndetse navugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'izo nkuru zose reka tubanze duha kanya mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse Alphonse.
Mwaramutse neza Aloise, mwaramutse neza mwese muri kumara kwerekira iradio Ijwi rya Amerika. Reka amakuru tuyahere muri Afrika. Muri Congo Brazzaville, Perfect Cholera ari ku isonga ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko iyo migambwe n'amashirahamwe atawiyegamiye yiteguye kubonana kuwa kane n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya Buraya kugira ngo bavugane uko politike iri kwirakinwa muri Congo muri iki gihe. Baraja kandi kuvugana kandi ingene imishamirano iri kwiraba muri ico gihugu yohagarara. Umunyapolitike yaratabaje amakungu harimo n'ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika kugira abagire ico bafasha ibwirizwa shingiro ntihindurwe muri Congo. Perfect Cholera ibyo yivuze inyuma yaho gipolisi gitaniye mu mitwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ku munsi w'Imana aho abantu bane bishwe abandi benshi bagakomereka. Ica abanywanyi bagwirimwo gwaruka biyamiriza n'amatora yo zahindura ibwirizwa shingiro rihari ubu mu byo hinduka hakaba harimwo imyaka y'amavuka uwitoza mu president atobarenza hamwe rero n'ikiringo yomara. Ibyo navyo uko ari bibiri bikabikura mu higano president Sassou Nguesso atwara muri iki gihe kandi batavuga rumwe byagiriza ko yoca aronka uburenganzira bwo kwitoza bwo gusubira kwitoza. Ahandi amatora avugwa ni muri Cote d'Ivoire. Abantu imiliyoni 6 nubarindiwe ko bazokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije ku itariki 25 zo gukwezi. Indwi niwe bamaze kwiyandikisha. Alassane Ouattara asanzwe atwara ico gihugu ari muri abo azoba yitoje ku kiringo kigira kabiri. Ouattara rero ku munsi wa gatatu yariko ariyamamariza mu gisagara ca Abidjan kimwe mu bisagara binini byo muri Cote d'Ivoire. Ico abwira abanya Abidjan nuko yashoboye gukuraho ikibazo c'amazi yaguma akama muri ico gisagara. Ati mu vyerekeye ivy'amagara y'abantu n'indero naho ivyo ntavyo ni Rwanda babwira. Ouattara rero asa nuko ariwe afise amahigwe menshi yo gutorwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kuko ashigikiwe n'umugambwe ukomeye PDCI mu gihe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yacanyemwo. Wari ukomeye muri yo yari uyo mugambwe wahoze atwara ico gihugu Laurent Gbagbo wanawe apfungwe mu igereza irahe. Abanywanyi bamwe bakavuga ko batazokwitaba amatora kiretse Gbagbo arekuwe. Mu matora y'umwaka w'2010 abanywanyi ba Alassane Ouattara na Gbagbo baratanye mu mitwe abantu bashika 3,000 barapfa. Reka inkuru tuzibandanize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joe Biden icegera cha Perezida Obama yaramenyesheje ku munsi wa gatatu ko atabandanya kwiyamamaza ku giti c'abanyamugambwe b'abademokrate bitegura kuzotorwa n'umugambwe kugira ngo baserukire uwo mugambwe mu matora y'umuperezida umwaka uza. Icamutumye kuja kuva muri iryo higanwa n'urupfu rw'umuhungu wiwe Bo yishwe na kanseri yo mu bwonko. Ati ivyo ndimo n'umupfasoni wanje Jill ntivyo tuma nkora igikorwa cyo kwiyamamaza ngatanga ivyankenerwa byose ku gihe hanyuma ngakora imyiyamamazo yonshikana ku nsinzi. Ivyo rero byarakuye urusaku mu ibarabara kwadumisha ko azokwitoza canke atazokwitoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zaranebaguye Burusiya ku rugendo Bashar al-Assad perezida wa Syria yagize i Moscow ku munsi wa kabiri. Eric Schulz umuvugizi w'umiro kwa perezida Obama yavuze ko ivyo bihushanye cyane n'intumbero Uburusiya buvuga ko bufise yo gufasha kugira ngo Syria muri Syria haboneke intwaro y'imfata kibanza. ati president Assad yarakoreje irwanisho vy'ubumara kugira ngo yice abanyagihugu biwe ati Burusiya nabwo burikobora gukoresha indege kugira ngo bufashe igisoza cico gihugu kurwanya wari ko baragwanya intwaro yiwe ati ivyo ntaco vyubungura yonge yavutaga ati ugo rugendo ntitwagatangaje cane leta zumwe za Amerika naho Burusiya bwagerageje kurunyegeza gushika ku munota wa nyuma Eric Schulz yonge yavuga ati n'urugendo rwa mbere ageze kuva mu mwaka w'2011 mu gihe abanyagihugu batangura kugira imyirekano yahavuye yamukamwo intambara ya bonse rimwe ingwano imaze guhitana abantu bashika 240,000 kandi benshi abanyagihugu basanzwe President Assad rero yarashimiye genzo we Putin ko yamufashije kugwanya imirwi y'iterabwoba ijambo akoresha ariko aravuga imirwi igwanya ubutegetsi bwiwe Umukenguzi amateka Susan Collins wo muri leta ya Maine muri leta zumwe za Amerika yamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko president wa Syria ari umukiriya ari nk'umukiriya wa president Putin ko rero yibuyeza ko adashobora kubaho Putin atamufashije ubushikiranganje bw'imigendarane y'Uburusiya n'amakungu bwaramenyeshejwe ko ministre Sergei Lavrov abujejwe azohura n'umugenzi we John Kerry wa leta zumwe za Amerika ivyene ku munsi wa gatanu aho bazovugana ikibazo ca Syria muri byo biganiro nabagenzi babo ba Arabi Saudite na Turkiya niho bazoba bari umunyabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ku munsi wa gatatu yarabonanye na president wa Palestine Mahmoud Abbas mu rugendo arimo rwo gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati y'abayahudi n'abanyapalestina uwo mubonano wakwirikiwe yari yagiriranye na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa kabiri aho Ban Ki-moon yamweretse ingaruka mbi zishobora kwaduka mu gihe imishamino yoguma bya myinshi kuko yo hava yamukamwo ingwano ifatiye ku madini igahava mbere ifata akarere kose k'Abarabu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabwiye amenyeshamakuru ko ingingo zifatwa mu ntumbero yo kwikingira zishobora kumvikana kariko ari byiza ko zifashwe ko zofatwa imbere yuko abantu bapfa ikindi yavuze nuko ateye umutima hagaze n'imirwe ya Hamas na Jihad Islamique iguma itanga inyigisho zihayagiza ibyo bitero bikorerwa bitera abanyisiraeli n'amajambo acivuta kuri president wa Palestina iyo mishamirano hagati ya Israeli na Palestina rero imaze guhitana abanyayisiraeli 8 n'abanyapalestina 41 muri izi ndwi zitatu gusa ziheze
Kengurukia Alphonse kumakuru hejeje kudushikiriza utugume hafi kugira uhavu dushikiriza incamake ayo makuru dushikirije imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nchuti mwese ko muri kumubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika iyi programa tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo www.radioyacu.com amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi aheje kuwa gatatu kugenekereza rya 2020 mu kwezi kwa 10 umwaka abarundi niho bibuka imyaka 2022 heze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe n'akagwi k'abasirikare mu mugambwe sa Wanyafrodebu basaba ubutungane gufata mu minwe dosiye ya Melchior Ndadaye nabo bafashanya kurongora igihugu ibujumbura n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka
ibirori byo kwibuka imyaka 2022 iheze Melchior Ndadaye agandaguwe yatanguwe n'inkuka y'imisa yasomwe na Evariste Ngoyagoye umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yibukije abaraho ku intambwe ya demokrasi twashikanywe ko na Melchior Ndadaye itoduca mu myanya y'intoki umwepiskopi mukuru Evariste Ngoyagoye yanagaragaje umubabaro ku bijanye n'ibiziga by'abantu bitorwa muri no misi mu mihinga itandukanye y'igihugu
aha murumva ko ndorenza amaso ibigize imisi bibatuma barabara bamwe basaga ibiziga biringaho nengo babitereye imbwa ngo zibirye aho biradutera isoni bikaduteza kuroga mumakungu yose ari cyo gituma dusaba n'umukama kugira ngo tubabarire muvyo azohava atwagiriza ibize bibemo
mu mugambwe sabanya fodebu washinzwe n'ubonya kwigendera basaba ko ubutungane bwofata mu minwe iby'urupfu rw'iyo ncungu ya demokarasi nabo bari bafadikanije kurongora igihugu Finias Nigaba avugira umugambwe sabanya fodebu
kwica umukuru w'igihugu ni icyaha gikomeye cyane si icyaha abantu bavuga ngo bagiye kumvikana ko ni icyaha giteza kujya mu butungane twebwe rero ntuduhagaze n'uyu munsi ntuduhagaze byo kuvuga ngo bizoja muri wa mugwe ugejwe ukuri no kurekuriranira twe ntabyo dushigikiye ni icyaha cyo guhanwa ubutungane bugakora abakoze ibyo kibi bagahanwa hishunzwe amategeko
no mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike basaba ko bamatohoza ku rufu rwa Melchior Ndadaye abamugandaguye bakamenyekana Ndereyimana Jean Bosco arongo yishira hamwe interano y'abarundi mu kubaka Afrika aba mufunyafunyo icifuzo ciwe nuko abarundi bomenye ukuri kuvyabaye
ico dusaba nuko ayo matohoza yo heva kaba kuko turabona ko bibi byinshi maze kuba muri iki gihugu bavuga ko amatohoza ariko araba mugabo ntahere twasaba rero ko twafise inzego z'igihugu zikora kuva hasi gushika hejuru ko zo kwihutira kugira aya matohoza kugira ngo tumenye ukuri
mu mugwi sever ujeje gutohoza ukuri kuvyabaye Burundi barahumuriza abibaza ko hatazuba ubutungane ku rufu rwa Melchior Ndadaye Patrice Désiré yamuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko naho mugwi Sévère uzorondera ukuri ku rufu rw'iyo ncungu ya demokarasi ari ngombwa ku iyo dossier izocija mu butungane
abimwiteko ritugenga ibintu birumvikana neza ubwiye mu karongo ka gatandatu iyo tuvuga tuti no gutohoza hari muntu uzotohoza tugasanga tuti ni bimwe bita violation de masse hamwe abantu bapfuye kivunga avyo nivyo umuntu atohoza ko mugabo nko urupfu rwanda daye sikibazo cyo kwirirwa turatohoza kuko ni kibazo cyo kuraba nyimba ubutungane bwananiriwe hehe ko ubutungane bw'uyu munsi ari ubutungane bwavuye mu masezerano ya Arusha bizigiwe na bose nibaza yuko muvyo umugwi ukuvuga ko no kunyanisha barundi uzofata ari uko rucya rukurikiza ico twita processes classique judiciaire bivuga yuko rucya rugungururizwa muri ya Cour Supreme arizo heze gacugurubanza urubanza rwanda daye si violation de masse ni crime d'etat
ibirori byarangijwe no gushira ingori z'amashugwe kunatemwa ya Melchior Ndadaye nabari abafasha biwe no kumviriza ijambo yashikirije abarundi gihe yarahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993 icahindutse no munsi nuko atabanyagihugu bato bato bari bemerewe gushika kunatemwa ya Melchior Ndadaye nkuko byahora ibarabara chaussée Prince Rwigwa Gasore ryugawe mu kiringo c'amasaha 3 arenga mu gipolisi kijejwe gucungera inzego batumyesheje ko izo ngingo zafashwe ku vuzo umutekano ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya America
tukiri kuri yo nkuru abavyeyi n'incuti b'abanyeshuri b'abatutsi 150 nabigishwa babo bane biciwe ku ishuri gisumbuye ryo mu kibimba mu ijoro ryo kwa 21 bashimye nabo kuja kwibuka ababo ahitwa kwibubu mu ntara ya Gitega amashirahamwe agwanya ihonyabwoko yavuze ko yiteguriye gushengeza leta muri za sentare mpuzamakungu kuko abakozwe ubwicanyi kiretse umuyobozi yaciriwe urubanza rwo gufa mbere mu nyuma kananyongwa abandi bose bacidegenvya abavyeyi nabo bavuga ko bafise icyizere ko umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi uzobatunganiriza ni inkuru ya Eloge Wilika neza
Ibirori byo kuri uyu wa gatatu byatangujwe n'igisabisho hanyuma haba gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'abanyeshuri 150 n'abigisha babo bane cubatswe iruhande y'ibarabara rya Bujumbura Gitega kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega bahejeje gushira amashurwe kuri ico cibutso abari bahari baciye baja kuraba station y'ibitoro abanyeshuri batuririwemo babona umwe mu bacitse ku icumu ariko arasigura uko bagenzi we bishwe amosozi niyo yagenderanira mu maso y'abavyeyi n'abagenzi babahisi mu gisabisho padiri yibukije ko kwibuka bapfuye atari kuzura kaboze ahubwo ko ari gihe cyo gutegura kazoza
ntitwa kwibagira rero kwikibi cabaye ariko ico kibi nticoheza ngo kituzingamike duheze tureke kubandanya dutera imbere n'igihe nyabona co gusaba ingabirano yo kurengera ivyo biguma bidukwega kwegera mu bwicanyi bw'urutavanako
uwaserukiye abanyeshuri bacitse ku icumu nabo nyene yunze mu gihe umupadiri aca asigura igituma inyuma y'imyaka 22 nubakiza kwibuka babo
iyo tuje ngaha kwibuka aba bacu basinzire ngaha imbere yacu Hari benshi bibaza karukuzura kaboze ariko nukugira ngo umuntu afata akanya wo kwiyumvira ni naho duheza tugategereza tuti mbega ibi byabaye twobihagarika gute aka kabika bishe ko kwica nta tuzohengeshanya kudasemerera kugira ngo bihagarare muri iki gihugu cacu
eka nabavyeyi bahaburiye abana ntibari batanzwe Simon Suguru yabaserukiye yavuze ko bibabaje kubona abantu bishe abo bana harimo abarezi babo baciye bajanwa kwigisha handi batigeze bacirwa imanza ngo bahanwe ariko yemeza ko afise ivyizigiro
Icigwa nyamukuru twahakuye nuko ihonya bwoko ari bibi arakaranda kandi ko dutegerezwa kwanka n'ukwankiriza ico cose n'uyo wese yo dukwegera mu muriro nk'uyu kugira dushobore kwikinyira dukingira abacu nabandi barundi
ishirahamwe ase genocide cirimoso naryo nyene ryari ryarungitse intumwa iryo shirahamwe ryo rivuga ko rizokwitwarira leta muri za sentare mpuzamakungu nabajije Terence Mushano umunyamabanga mukuru waryo igituma yanyishuye ibi bikurikira
nagatera ntimba ngaha mu Burundi izo sentare muvuga ziriho turazibona mugabo ubutungane bwo mu Burundi turazi ko butigenga Iyaba ubutungane bwariho ngaha mu Burundi urubanza rubagwaracitse abuza babo bagatunganirizwa abaguye ngaha bagategwa iteka nta n'ikiyindi mvo nimwe yo dutuma tujya kwitwara mu butungane mpuzamakungu iyaba ngaha mu Burundi bashobora kudutunganiriza twobigumije ngaha
Ubutungane nibwo na Evariste Ngayimpenda umwigisha muri za kaminuza asaba ubutegetsi gushiraho
kagohe no vunira abatwara nuko igihugu nigishobora gutwagwa n'ubwicanyi igihugu gitwagwa n'ingingo igihugu gitwagwa n'ukuri igihugu gitwagwa n'itegeko bitebe bitebuke rero turizi giye kandi turazi neza yuko intahe izote bikiganza mu gihugu
Haraheze imyaka 10 abaserukira leta bataje mu birori byo kwibuka abanyeshuri biciwe mu Kibimba leta yavuze ko ifise umugambi wo kubaka icibukiro kimwe ku barundi b'ubwoko bwose biciwe mu bibanza bitandukanye ariko ico cibukiro nubu ntikirajaho eroje buri kaneza gitega ijwi rya Amerika
Amaguru avuga ku Burundi kandi leta y'u Burundi saba igihugu cy'Ubiligi kohereza mu Burundi abarundi bari muri ico gihugu kugira bakurikiranwe n'ubutungane bw'u Burundi ivyo leta ikaba yabicishije mu rwandiko parke ya Republika y'u Burundi yandikiye umushikiranganje w'ubutungane abo bantu bashika 12 barimwe abahoze mu nzego zirongoye igihugu cy'u Burundi abarongoye imigambwe hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi nawe nyine agaragara muri urwo rwandiko avuga ko urwo rwandiko ruraba barusinye yaganiriye jo na mugenzi wacu Edi Gwema kuri telefone
urwo rwandiko rwaragumvise ruriko ruratembera ku buhinga bugezweho yuko hariho abo ubutegetsi bw'ubujumbura ngo buriko burarombera kugira ngo bafunge bagiriwe nabi kumbure urwo rwandiko rushobora kuba muri rumwe mu nzandiko zasohotse ukubwo urabona yuko ngo basa nk'uguherekeye benshi muri bo bahungiye mu gihugu cy'Ubiligi kibaza yuko hashobora kuba hariho n'izindi nzandiko zarungikiwe iy'abandi bahungiye ariko ico nuwagira n'uko mu rwandiko ruraba nyine kurusinya twe ntiruturaba kuko ntacyo turiyagiriza ico tuma badutuma ko mu by'ubutungane ariko rero ico navuga n'uko imbere y'ubwo kugira ngo jewe ndimbe mfata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Burundi nuko nari nzi yuko ubwo bishya buriko burategurwa bwa mbere nari natinye kuva i Burundi mugabo maze kumva yuko bagerageje kureba ariko baragira amaremantanyo y'ibyo bokwita ngo kunyagiriza nabona cyafata ingingo yo kuba ndajya gusaba indaro aho nokumva ko mfise amahoro n'umutekano
ejo bundi intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi yasabye ko habaho ibiganiro ibyo biganiro bikabera mu gihugu cyumvikanyweho kandi gifite umutekano ku mpande zombi mubona kuba amazina yanyu bayashyira hagaragara ko mukurikiranwa bitazabangamira ibyo biganiro
ariko amaherezo ibiganiro kuko inyishu irama cyo cy'u Burundi nuko abantu bavugana ukuri badahishanya kandi bakubahiriza ibyo bashyitseko niyo maherezo ibyo tubona ni uko agerageza sinzi ko yibaza ko azaheza akabantu na kurongora igihugu cy'u Burundi ari uko abarundi batavuga rumwe nawe babahegeje abica cyangwa yahangiye mu nyororo ariko umuntu urimba agishobora gukemurwa mukirwa akaje muri zigani hakirikare
ese mwari mwandikirwa mwebwe kugiti cyanyu dore ko namwe muri kuri rutonde ko hari ibyo mugomba gusubira Burundi mugasubiza ubutabera
bo kutwandikira nibaza ko nabone batovye ngo kubera sinzi yo buhera nibone ne byimentanya aje twa tukiri Burundi kumbe ubwo rwandiko nti rwari kuboneka bari gushobora kutwica ko nabandi bashobora kuba mu mazina y'icyarica ibyo ni yimentanya sinumvuye mu bihera kugira ngo batwandikire badutuma ko sinzi nibyo boronka bagirira umuntu ku mugaragaro ntende bwabo cyamanza n'ubwo mu rufuri umuntu atangira no kwagirizwa ahubwo abona bari ko baramuhitanisha ko
Bwana Gervais Rufyikiri turagushimiye cyane akanyu duhaye
murakoze kose
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ikigali mu Rwanda jo niho harangira inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yiga ku ngamba zo guteza imbere umugabane wa Afrika bafatiye ku ikoranabuhanga kuri inshuro nta muntu w'ikindi gihugu yagaragaye ikigali muri iyo nama abari muri iyo nama barimo umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame bavuga ko hakenewe ubwiyunge no gukora cyane ngo ikoranabuhanga rirusheho guteza imbere abanyagihugu bagwiriyemo abakiri bato ni inkuru ya Eric Bagiriwe ubusa
basoze inama mpuzamahanga yigaga ku ngamba zahindura umugabane wa Afurika bifashishije ikoranabuhanga abateraniye muri iyi nama y'iminsi itatu baremeranya ko nta koranabuhanga nta n'iterambere bitandukanye n'inama iheruka i Kigali mu 2013 nta mukuru w'ikindi gihugu wagaragaye uretse abakuru ba za guverinoma n'abayobora minisiteri z'ikoranabuhanga bose baravuga ko ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika rigenda rirushaho gutera imbere ariko ko nanone hagira byinshi byo gukora ku mugabane bafata nk'ufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame nta mpamvu ifatika abanyafurika baheraho basobanura igitera Afurika guhera inyuma mu ikoranabuhanga Perezida Kagame asanga Afurika igomba guteza imbere ikoranabuhanga rigahindura ubuzima bwa rubanda biganje mu rubyiruko
The existence of technology doesn't automatically change lives
Kubaho kw'ikoranabuhanga ntibihindura imibereho yumvire ku matsiko kwita ku nshingano no gukora cyane ni ngombwa cyane niba dushaka kuba beza no kurushanwa bya nyabyo mu isi
and compete effectively in the wider world of course technology brings new risks and challenges which is why we are working to enhance cyber security
birumvikana ko ikoranabuhanga rifite ingaruka nshya n'imbogamizi ariyo mpamvu turi gukora ngo twongere ikoranabuhanga ririnde abarikoresha natugacu intego yacu ni uguteza imbere ingufu n'impano zitabyazwa umusaruro tuzi ko ziri ku mugabane wacu by'umwihariko mu bakiri bato bagize benshi mu baturage
bacu the majority of our population
bwana huli nizawo umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'itumanaho nabashimye urwego umugabane wa Afurika ugezeho mu ikoranabuhanga ariko ntabura no kugaragaza ko abayituye bagombye kuba bakora ibirenzeho ngo bagire ubuzima bwiza avuga ko hakiri impano zitagira ingano ku mugabane wa Afurika zikwiye kubyazwa umusaruro
our task your task is to create an
environment where gushyiraho umwuka uboneye aho ikoranabuhanga ari bifatizo bya gahunda z'iterambere ikabifashwamo n'imiyoborere myiza n'abaturage bakabona amakuru na serivisi muri leta byoroshye byongera agaciro ku byoherezwa hanze bikanihutisha kwihangira imirimo bakiri bato bagatera imbere bigatuma bagira imikoreshereze myiza y'amazi amashanyarazi n'imihanda ndumva ibyo bidahari twagombye kugira kandi kazi twagombye guteza imbere ibikwiye impano za Afurika
Africa potentials laudably
buri mutegetsi mubahagarariye ibihugu byabo birindwi muri iyi nama yafashe ijambo avuga ku cyo yumva Afurika yakora ngo ikoranabuhanga ritsimbatare kuri iyi nshuro ya kabiri muri iyi nama hagaragayemo abasaga 2530% byabo n'abagore bose baturutse mu mpande z'isi zitandukanye uretse kugurishiriza ku nama nk'izi u Rwanda nk'igihugu kimaze imyaka isaga 20 giciye mu mateka sharira ya genocide birarushaho kurubera umwanya mwiza mu kugaragaza isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga abunguranye ibitekerezo bafite intumbero ikomeye yo kuzamura ikoranabuhanga mu rubyiruko cyane ku bagore bagaragara nk'abasigaye inyuma mu 2007 abanyarwanda 5% nibo bari batunze telefone ngendanwa kuri ubu bari hejuru ya 60% kandi benshi barazikoresha muri serivisi zirenze guhamagara no kwitaba kuri mikoranire ya hafi hagati ya Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'ibigo by'itumanaho bikorera hano mu Rwanda hashize igihe gito urubuga nkoranyambaga rwa Facebook icyamamare mu gusangiriraho amakuru rugaragara no mu rurimi rw'ikinyarwanda Ministeri yita ku ikoranabuhanga mu Rwanda iravuga ko ururimi kavukire kuri Facebook rugamije gufasha abatazi indimi mpuzamahanga ikinyarwanda kibaye ururimi rwa cyenda mu ndimi zikoreshwa kuri uru rubuga Aba bategetsi ku mugabane wa Afurika barateganya ko byibura mu mwaka w'2020 bazaba bafite miliyari 300 z'amadolari y'abanyamerika mu ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Chuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse ndayikengurukiye agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru y'ijya no hino ku isi yadushikirije.
Ndagushimiye Aloyizi, ndashimiye mwese mwabandanije gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Muri Congo Brazzaville, Prefecte Kolera ari ku isonga ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko imigambwe iyo migambwe n'amashirahamwe ataho yegamiye yiteguye kubonana kuri uyu munsi wa kane n'intumwa ya Leta Zunze za Amerika nibihugu vya Buraya kugira ngo bavugane uko politike iriko irakinwa muri Congo muri iki gihe. Baraja kandi kuvugana ingene imishanirano iriko iraba muri ico gihugu yo hagarara. Ico abanywanyi barwiriyemwo urwaruka biyamiriza rero na matora yoza ahindura ibwirizwa shingiro rihari ubu. Mu vyo hindura hakaba harimwo imyaka y'amavuka uwitoza mu prezida atorenza hamwe rero n'ikiringo yotwara. Muri Cote d'Ivoire abantu imiliyoni 6 niyo barindiriwe ko bazitaba amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 25 z'ukwezi no kuvuga ku munsi w'Imana. Indwi baramaze kwiyandikisha. Alassane Ouattara asanzwe atwara ico gihugu ari muri bo azoba mbere yitoje ubugira kabiri. Joe Biden icegera cha prezida Obama yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko atabandanya kwiyamamaza ku giti c'abanyamugambwe b'abademokrate bitegura kuko kuzotorwa n'umugambwe ngo asoruke mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Uwo byo rero byatumye hava urusaku rwari mu ibarabara rwadumisha ko azokwitoza nuko atazokwitoza. Leta Zunze za Amerika kandi zaranemaguye Uburusiya ku rugendo Bashar al-Assad prezida wa Syria yagize i Moscow ku munsi wa kabiri. Eric Scrooge umuvugizi w'ibyo biro wa prezida yavuze ko ibyo bidahujanye cyane n'intumbero ifise yo kugira intwaro ifata kibanza.
Cyuti mwese mukundi Radio Ijwi ry'Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye nga ndabatumire kubandanya mukurikirana ibindi biganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika kuri mikro mwari kumwe na Angela Louise Bigirimana. Reka nshimire na Alphonse ndayikengurukiye ku makuru avuga ijya no hino yadushikirije. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira, ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka na mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'icyo cy'u America. Uburyo bwo kwihangana kurangura amabanga mpuza bitsina kugwaruka gushika rushinze urugo kurashobora kururinda kwandura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Ishyirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko kururinda ukwandura umugera wa sida nkuko biri mu kigwa cyayo cyo mu 2013 kubijyanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza. Ukwihangana kandi gufasha imiyabaga gukura yiyubara mu mibereho yayo. Ibyo bikabonekera nko kwitaho kazoza, nko kwiga amashure rutekanye nkuko abahinga mu bijyanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu cya Canada babyemeza. Ubwo buryo bwo kwihangana nibwo buryo bwa mbere bwiza burinda umuntu gutwara imbanyi atifuza. Ku bw'ibyo, ikigo mpuzamakungu cyishinze gushyigikira ibibondo ku isi Humanium gihanura imiyabaga kwijukira gukoresha ubwo buryo. Tumenyeshe ko ukwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina gushika ugwaruka gubatse ugwago atangaruka gutera ku magara y'umuntu. Byongeye, mwene ubwo buryo bufasha imisore n'inkumi kugira urukundo rw'ukuri. Ikindi cyiza cyabwo butuma abashimanye bafata akanya ko kuvugana imigambi ijyanye n'ubuzima bwabo nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye n'ubuzima ndoragitsina bo muri Quebec mu gihugu cya Canada. Ubutumwa bujyanye n'ukujijura urwaruka ku kwihangana gushika bubatse izago bwo gwizwa mu burere bwose. Ku bw'ibyo, ishyirahamwe PSI risaba ko abafise amakenga ku ikoreshwa ry'agakingirizo bofata iyo ngendo ku neza y'amagara yabo. Ibyo byojana no kwirinda guhindura ingendo hamwe no kwitura abanonosoye iby'inyifato mu gihe cy'ihindagurika ry'umubiri ku bakiri bato nk'uko ishyirahamwe Sauvons la Vie ryo mu gihugu cya Togo ryabishyize ahabona mu 2006. Nkuko muriko murabyumva mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, turabira hamwe ibijyanye n'uburyo bwo kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina kugwaruka gushika rushinze urugo n'akamaro kabyo. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara cya Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye kugira rushobore kwihanganira kurangura amabanga mpuzabitsina rutarubaka izago. Ruganira na mugenzanje Alain Ivirankunda.
Birakenewe ko umujene wese amenya ko ategezwa kubungabunga ubuntu bwiwe.
Kwihangana bivana n'abantu mugendana d'abord. Tumeze kogerageza ukaraba ikindi kintu kigusamaza atari abo bantu batuma uja mu busambanyi.
Umujene wa kino gihe nshobora kubona ati jewe muri jewe ndazi cyo nkurikirana, ndazi muri kazoza ibyo ndondera, akaba amaze kuvyumvira ko umutwe akabishira mu mutwe ukandemeza yuko icyo kintu cyo kwihangana aragishoboye.
Kwihangana kurashoboka bivana n'ukwemera k'umuntu n'inguva zifisemo mu kwemera.
Biragoye mugabo byiza no kubanza kubishira mu byiyumvira ukabyiha ko nk'intumbero.
Kwihangana urabyiyumvamo mu mutima wawe ukumva ko utoja kwiyumvira amabanga mpuzabitsina ukimubigero.
Kugira ngo bishoboke nibaza yuko bagasenga, kuba gusenga bakenshi batwigisha ko kwihangana gushika umuntu agize ubugeni aribyo byiza. Rero byiza agwaruka gushyira mu mitima yawe ko kwihangana bishoboka, kuba agwaruka rwinshi rwamaze kwishyiramo ko kwihangana bidashoboka ariko vraiment birashoboka.
Thank you. uburyo bwo kwihangana kurangura amabanga mpuza bitsina burafasha ugwaruka kubaho atamakenga rufise ku magara yago. Abaganga batagira imbibe MSF Belgique bavuga ko rudasubira kugira umwikeko wo kwandura umugera wa sida. Byongeye inyifato nk'iyo ningira kamaro ku buzima bw'abubatse kuko baheza bakizerana hagati yabo. Kugira ngo umuntu ashobore kwihangana, impanuro zimwe zimwe ziratangwa, aho twovuga nko kwimenya icari n'icyo ashaka kuzoshikako muri kazoza kiwe. Ikindi nukugira umwidegemvyo mu biyago agirana n'urunganwe nk'uko bivugwa n'umuryango witaho amagara y'abantu ku isi FCI amajana 3 na 60. Inkuru dukura mu kinyamakuru Aleteia cyo mu Butaliyano zemeza ko ibiyago hagati y'abareshanya bitajamo ububeshi. Byongeye ubwo bumwe butuma imiryango yabo bifuza kubakana yiyumvanamwo ku bw'inyifato nziza iboneka ku bana babo. Duha kanya mugenzanje Ala Ivirankunda adushikirize inkuru yadutohoreje mu gisagara cya Bujumbura ku bijyanye no kwirinda kurangura amabanga mpuzabitsina kugwaruka rutarubaka izago.
Uko numvise yuko umuntu akoze rapport sexuel bashobora kugwaya umugera na cyane cyane inda umuntu atipfuye
hari igihe nk'abaho ngo bashobora bakambara ati nk'ubu twakora ibi n'ibi n'ibi mva twajya mu busamba nkavuga ati icyo ni igicumuro je ntabyo nkora bashobora bagenda.
Uburyo bwo kwihangana buratanga icyizere cy'amagara meza kugaruka rubuhisemwo. Innocent Iradukunda yemeza ko yishima kubona atikeka ko yoba yaranduye umugira wa sida. Vyongeye umuyabaga yirinze kurangura amabanga mpuzabitsina ataruba kugwiwe aragira iteka mu runganwe. Gateka Odansile yiga muri kaminuza y'u Burundi avuga ko imisore imuturukira ayiyagiye ivyo kwihangana kwiwe yiyubara mu biyago bagirana. Icemezo cyo kwihangana kiva ku mutima w'umuntu. Gateka Odansile yiga muri kaminuza y'u Burundi aratuyagira.
Turaganira hamba nkabasigurira ingorane n'izina nkaga ati jewe sishobora kubyemera kubera shobora gutwara inda ntipfuje cyane sindi siri uko mutoba mugwa je cyo ndabwiye ati uzogaruka niho naheza kubera hazoba hageze ubu ntiharageze kugira mbanze mpeza abashuri.
Innocent Iradukunda afise imyaka 28 amaze kwipimisha agasanga nta mugera yavukanye kwamuteye intege zo kwiyemeza kwihangana gushika yubatse ugwiwe. Ugushaka n'ukwiyubara n'ibindi biza bifasha umuhungu canke umukobwa yahisemo kutarangura amabanga mpuzabitsina imbere yuko ashinga urugo. Dutega amatwi Innocent Iradukunda.
Barangerageza nkihangana nta musimwe biranyangira je ndagerageza kugwana turatiko turagana n'umukobwa akumva nyine yuko nawe nyine habavye je muramera nk'uvyikura mu mutwe gusa tukaganya higane tukaganya je n'ukuri bumeze neza nibyo by'umugaragira nta mugaragira je ngwaye.
Ukwihangana kubereye kujana n'ukwirinda kugendana n'abagenzi bafise inyifato zijana mu buhumbu. Beatrice Ntakirutimana yiga muri kaminuza y'u Burundi afise imyaka 25 atugira ko abirinda adasize inyuma abagira ibiyago bifatiye ku masanamu y'ubushizi bw'isoni baba babonye mu mbonesha kure. Ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi kirafasha umwana gukura yirinda guhuza ibitsina ataruba kugwiwe. Gamatwi Florette Kaneza.
Barampimanuro bakavuga ati mwananje muhunga azoza kubwira uku sivyiza uburenda amaze kugera mu gihe mbona yuko atari vyiza. Ha mama promo yambaye hafi arambwiranye hama nkafite amuguru wanje akaza arambwira nyene birampa mahoro n'uko ntangorane mbona bifitiye.
Ariko rero ugwaruka rumwe ruvuga ko ukwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina bigoye na cane cane mu gisagara. Imvo nyamukuru nuko ibintu bisamaza biguma vyiyongera nk'uko Anise Nduwimana umuyabaga w'imyaka 27 avuga. Ingingo zitari nke zirasabwa kugira ngo umwana akurane ukwihangana gushika ageze mu gwiwe. Beni Ndayishimiye numuhinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina ahanura avuga ati
kugira bishoboke kwihangana nuko umuntu abaza kumenya birashoboka ko yihangana gushika kuri mariage mu gatima manuzi kiwe akabanza akamenya icari kabanza kamenya ibyiza afise byiza byo kumubiri byiza byo kumutima uko abishikana mu bwenge kabishikana mu mutima niko uzosanga wa mugambi ukuja buzi bitsina ataragera bigenda biravamo.
Ugwaruka rw'abigeme rwihaye ingendo yo kugendera ukwihangana ruhanura urunganwe kwiyubara mu nyambaro be n'ibiyago bibi bishimikiye ku bushurashuzi.
ugukundisha umwana kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina kotangurira mu muryango. Ku bw'ibyo ababyeyi bo kubahuka kwigisha ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina abana mu biyago bagiriranira kuko ikigwa cy'igisata kijejwe kugwanya umugera wa sida cyo mu gihugu cya Centrafrique cyo mu 2021 kibihanura. Umuntu yahisemo uburyo bwo kwihangana yo kwirinda kunywa inzoga z'umurengera na cyane cyane ari kumwe n'urunganwe. Isiguro nuko uzinyoye zishobora kumuboreza agakora imibonano mpuzabitsina atabiteguye nk'uko ivyigwa vyakozwe mu 2006 n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cya Canada bivyemeza. Igwizwa ry'ibigo bijejwe kugwaruka n'ingirakamaro mu gusigura akamaro ko kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina. UNICEF ishami rya ONU ryitaye ibibondo ku isi ribihanura rifatiye ko indero y'umwana itangura gica ubwenge. Tusubire duhe ijambo ara ivira nkunda adushikiriza ikiyago yagiraniye n'urongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza ku bijanye n'uburyo bwo kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina kugwaruka gushika gubatsa izago.
Muganga Juma ndereye ndabaramukije.
Ndabaramukije amahoro y'Imana.
Mbega ubwo buryo bwo kwihangana n'uburyo vy'ukuri koko mushimikira ko nk'ubundi buryo bwose mu kwigisha abavyeyi canke ugwaruka
mu buryo dukoresha bwo gutandukanya imvyaro hariho uburyo bukoreshwa kwa muganga hakaba kandi n'uburyo bita kama bujanye no gusuzuma ibimenyetso by'umubiri icama kijana n'ubwo buryo no kwihangana. Kubakiri bato rero niho dushimikira kubera indero y'ikirundi kabahimiriza yuko mu gihe cyose bo batarubaka izabo yo kwihangana.
Ni izihe ntambamyi zituma mudashobora gushika ku rugero rwaho musha kumvisha ugaruka yuko rukwiye kumenya yuko kwihangana ari ikintu gihambana?
Igikorwa nticoroshe muri ibi bihe turimwo, hari ibintu byinshi bishobora gusamaza ugaruka. Kujya twari tumenyereye umwana w'umurundi yumvira ababyeyi biwe gusa, ubu ntibigishobotse kuko hariho ayandi masoko menshi akuramo inkuru uretse za nkuru zo mu muryango gusa. Ababyeyi benshi basa nuko ibijanye n'indero y'ugwaruka barabihevye, babihebeye abayaya n'ababoyi abigisha ku ishure, ababyeyi ntacho bakibabwira. Abana bahura n'ibindi bishobora kubatesha intumbero, nico gituma ico gikorwa kitoroshe na cane cane kubibazo bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Kenshi nabigisha baratinya no kubivuga.
Ni kuki mudafata ingingo zikomeye mutuze nk'ayo matelefone cyangwa ubwo buhi ngabutuma ugaruka ruronka inkuru nyinshi zitandukanye n'igisho mubahereza?
Hariho ingorane nyinshi zijanye n'ubuzima turimwo bw'iki gihe. Umushinga ntahe akora, umufasoni akora, botegeje kuzabiyumvira hanyuma bagaheza bagatanga indero ku bana bakiri bato. Ariko kandi kugira ngo dutuze izo ngeso mbi birakwiye yuko n'abandi bantu cyane cyane abakuze, abakenyezi n'abagabo bose babitegera.
Byoshoboka gute kugira ngo bashure kwihangana mu kutarangura amabanga mpuzabitsina batarubakizaga?
Rwaruka nuko icutari uno munsi uba wibikiye bogira indero runtu, indero y'ikirundi bakagerageza kwihangana.
Ndabakenguruke
namwe murakoze.
Arakoze ara ivira nkunda kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kumuririmbyi Natasha gahanurwaruka kubungabunga amagara yago. Tubone kure tutwarari ku buzima bwacu, dutegure kazoza kacu, tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijanye n'irondo karijanye. Twumviriza ko ikiganiro ari kira cyitwa rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye no kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina kugwaruka gushika rushinzi zago. gwaruka ntimurambigwe mugume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
none nkatwe bw'abakobwa twamutiko turarishwe umwanya wose twobigira gute twobivamwe gute
uyu uri kurakura uri umukobwa ni ngombwa yuko abakubona bagushima na cyane cyane abasore rero kwihangana biva bwa mbere no muri kamere k'umuntu n'ukuntu aba yarezwe n'ingingo mbere aba yihaye mu buzima bwiwe rero iyo bakubona bakakuresha nta kibazo kirimo wewe nyifato ugira kwihangana rero nico kintu ca mbere bisabwa ari ku muhungu ari ku mukobwa mbaza ndakwishura
nubaza Nicho chinyine cereke kwihangana ngere umuntu yo kwihangana ngira ngene ndabiza nzogenda hose ngumemenya kwihangana
Inyigisho zirahari ariko ugaruka gubu ufise ibindi bintu byitwararika kuko niyo babahamagaye kunyigisho nkizo usanga ari bake bazitaba kandi niyo uwunda kuyagi ati ngwino tugende uvuga uti ibyo ntibindaba nko kumengo ntibikurereke kandi ariyo shingiro kuko inyifata umuntu agira mu buto bwiwe niyo imwubaka niyo ituma amenya iciza ni kibi mbere niyahuye nabandi bakabiyaga mwese akatanga icyumviro ciwe biyatuma nabandi babona ukundi kuntu bahora biyumvira ubujye kukwifata mu buzima bwabo mbaza ndakwishura
ku kintu kijyanye kwihangana vraiment ndabona mu Burundi mu bajene beshi cyane cyane mu Burundi nibigishoboka ubwo none ntizo babiva kuko ubukingizo bwabaye byinshi
byashobora kuba ari mu bindi bituma abantu badashobora kwihangana kuko bavuga bati ndamutse nifurije umukobwa hari hagakingirizo ndazi ko atangwara za kwandura biri mu bintu bituma abahungu batacihangana na gatoya
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
bega hajya umuntu yihanganye bavuga yuko agira amaherehere menshi cyo bari byo yatakoze amahanga mu nza y'insinzi
oya sibyo na gato umuntu arava mu buto bwiwe agakura mbere yari karakura no mu mubiri wiwe ibintu byinshi birahinduka usanga umuhungu ameze ubwanwa akagira ibitugu bikomeye agakura mu burebure umukobwa uko nyene akaja mu butinya nka akagira amabere eka n'ibindi byinshi bihinduka tutabona twegamaso rero muri ivyo byose uba ufise ibitema mu mubiri byinshi usanga bisinzikaza no mu mubiri w'umuntu ibijanye n'ihinduka y'umubiri rikorera ari ku muhungu ari ku mukobwa rero nta sano bifatiye nuko umuhungu cyangwa umukobwa afite amaherehere mu maso ko aba atagira amabanga mpuza bitina mbaza ndakwishura
ukwihangana kwiza ko bakumeze gute
ubwa mbere gushimikira kuvyo umuntu abasha gushikako yaba wicanye n'umuhungu canke n'umukobwa umenye ko nuwifata ivya kuyagiye nibikuduge mu mutwe ngo bitume uja mu yindi nyifato utari wifuza yaba mukundana mukamenya ico mushize imbere kugira mushike ku ntambwe ariyo kubaka mwagize intambwe yo kwihangana ikwiriye kandi bereye mbaza ndakwishura
abantu kugira bihangane bohe bivyo byose bibanezereza
ntuworeka kugenda kwicarana n'abagenzi bawe ngo uri ku urihangana ni nyifato ni ngingo umuntu yiha ikakubaka ukavuga uti jewe kwihangana kwanje naho nzoba ngiye mu bagenzi afata gacupa kamwe ibituma nza kwiruka inyuma y'abakobwa
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Bega none umuntu ari kumwe n'uwe bakundana umva ibintu byo kwihangana byo kunda gute kandi uwo mukobwa nabonye nabishaka
biva n'ukuntu muwa mwayazi wowe ubishaka nawe akabishaka murumva yuko kwihangana atari cyo mwashize imbere iciza rero n'ukuyaga mbere mukaraba aho mushaka gushika muri urwo rukundo rwanyu kuko ikintu kimaze kwibonekeza mu gwaruka gubu urukundo rwawe ntirufatiye ku kintu gikomeye bifatiye ku rukundo rw'umubiri ugasanga rero inyifato yawe irahindutse mbere haravuyemo n'ingaruka batari bipfuza gutwara nda canke izindi ndwara zikomeye zishobora gusinzikaza ubuzima bwawe mbaza ndakwishura
Icyo nagomba kubaza iyo uri umujene imyaka 30 utaragira amabanga mpuza bitsina ntangorane bishobora kukugira ku mikorere y'ubuzima bwawe
takibazo ningingo abayihaye arafise igituma yashatse kwihangana gushaka kuri iyo myaka kwa vuga ati rewe nta wundi ndindiriye atari wowe tuzokubakana
mbaza ndakwishura
Icyo nagomba kubaza iyo uri umujene imyaka 30 utaragira amabanga mpuza bitsina ntangorane bishobora kukugira ku mikorere y'ubuzima bwawe
takibazo ningingo abayihaye arafise igituma yashatse kwihangana gushaka kuri iyo myaka kwa vuga ati rewe nta wundi ndindiriye atari wowe tuzokubakana
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo aho umuririmbyi Natasha ahanurugwaruka kwitaho kazoza kamagara yago
ushobora gusanga wanduye umugera wasida ukagira ingorane mbere uravye na bugafa bavyeyi na muganiriza abana banyu nukubereka ibibere n'ibitabere barigwa umve muhungu we barigwa umve mukobwa we ikibwirwa n'icunga
dw'ijambo abanywanyi bacu Jean Nestor atangura turamutsa turamuramukije natwe Nestor abandanya avuga ko afise ingwara ifatira mu muhogo hakaguma hameze nk'ahari gikorogwa abandanya avuga ko icyo gikorogwa kitavayo na hakorora ibya byumva kenshi iyo hakanye ku mugoroba hamwe no mu gatondo abaza ati iyo ngwara yo bari nyabaki yo bitegwa niki muganga Anita Munyana muduhere inyishu no munywanyi wacu
Jean Nestor nubwa mbere nokumenya yuko burya umuntu mwijoro iyo turyamye kora twahemye twasamye ari ibintu byinshi mu gice cyo mu mihogo aha mu mazuru ibintu bifatana kwera impwe mu zo mu kanwa zo mu mazuru hama mu gatondo kenshi umuze murabe yuvyutse uwumva ugomba kugikorora ukagicira rero iyo uvuga uti uguma wumva ico gikora kihari ni gisohoka nikuraba ko atangorane ufise mu mazuru ibyo bita masinezite hanini no kuhanura koda kwa muganga mukabonana n'umuganga ajejwe iby'amazuru amatwi no mu mihogo akagusuzuma ico bivako mbere akakwandikira n'umuti ubereye
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki Ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa abasokuru. Uno munsi uvuga uti intango y'ubuhanza na masoso bikubwiye iki?
Aba bashaka kuvuga ko umuntu yashaje. Hari umuntu asatse nyine agacatangura kutagenda yuna. Hamwe akagira n'imvi nyinshi nyine.
Bikubwiye iki?
Intango y'ubuhanza na masoso. Hagiye umuntu ashaje ubonera kumva cyane ku buhanza bafise.
Bikubwiye iki?
Nukuvuga ikintu cyose kifise itanguriro. Iyo utangaye kubona kufise ubuhanda n'amasosa zose, umva buke uzoteba ushike aho washaka gushika.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana no munsi tukaba twashimikiye kukwihangana kurangura amabanga mpuza bitsina kugwaruka gushitsa gubatsa izago n'akamaro kavyo shimiye ara ivirankunda yafashije gutororokanya majwi ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira kwandikire kuri burundi@gmail.com cyangwa kuri 68319151 cyangwa kuri 76203790 cyangwa kandi kuri 75994971 kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti na ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
ndebe mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe
Buje mesi byigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
no baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba nyagumako ariyo nda yakwanga ibyimeze kuza naho zovugana kuri phone si sawa
bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika
Joy Jambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze
Asite salave salale ale ale atoso salave 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 asite salave salale ale atoso
audio
Money, 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 money,